Hello, and thank you for listening to the Voice of America. Stay tuned for Kira, the VOA's weekly health program for Burundi.
Kira!
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 Kira! Ni kiganiro cy'urwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mu kongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwarukana mwebwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Isuku ryo ku ruhu iturinda indwara zitandukanye zo ku mubiri wacu. Inkuru dukura mu ishyirahamwe mpuzamakungu OMS zimenyesha ko ibice 30% by'umucafu uva mu mubiri w'umuntu usohoka hanze uciye mu ruhu. Ibyo nabyo byoroha ari uko umubiri wacu usukuye neza nk'uko iryo shyirahamwe ryita amagara y'abantu ribivuga. Ukaba nkako urukoba rwacu ruraheza rugasohora imyanda bitarugoye bikanatuma umubiri wacu uhema neza. Inkuru dukura mu binyamakuru by'ubuvuzi nka Docteur Akaburungu Click gifise icicaro mu gihugu cy'Ubufaransa zimenyesha ko ari nkenerwa guhindura ibyambagwa iyo duhejeje kwiyuhagira canke kwinonora imitsi. Ibyo bifasha kutagumana ku mubiri wacu imigera y'indwara yari muri ibyo. Muri rusange ukwiyuhagira gukura ku ruhu rwacu inkungugu, ibyuya cyo kimwe n'indi myanda igwihometseko. Umwitwarariko munini woshimikira cyane cyane aho umubiri ufunyiranye nko mu izosi no mu kaziba k'inda canke ahinyegeje gusumba ahandi nko mu kwaha, kuko ariho imigera ikunze kwaka indaro kubw'icyo kinyamakuru. OMS gemeza ko miliyoni 300 z'abantu bandura indwara yo kurukoba mbandakara ku mwaka, umuce munini wabo ukaburangwa muri Afrika y'umunsi bugaragwa. Isiguro n'isuku rike ryo ku mubiri iry'ibyambagwa tutibagiye n'iry'uburaro nk'uko iryo shyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi ribimenyesha. Abajejwe iby'amagara y'abantu bahanura ko twokwiyuhagira bitarenze rimwe ku munsi. Ibyo bituma umubiri utagenda urata ubushobozi bwo kwikingira kuko ibinyamakuru bivuga ibijyanye n'ubuvuzi bibimenyesha. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye n'akamaro k'isuku ryo ku ruhu. Kuri mikro muri kumwe na jewe Diane Ndonse. Kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo gwanyukira. Kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina, tega matwi ibyiyumviro by'ugwaruka rutandukanye ko mu gisagara cya Bujumbura. Mugenzanje Joseline Nduwayo arubaza ati: isuku ryo ku ruhu ridafise icyo rifasha mu kugira amagara meza. Ngizi inyishuba muha.
Iyo utari kuragira isuku ku mubiri, bashaka kugira ibintu by'urukubushi ukaza umaya n'umaya gushagura.
Bituma umubiri wacu ushobora guhema neza.
Nkazangwa zimwe zifatiye akuru ntazo kigwaye.
Ibyo bucafu bw'indani bukavamo bigafasha kuguma umubiri wawe utagase.
N'ubuhoma bwoba bwagiye ku mubiri kugira ngo ntibufuke tujya dutobora.
Byuka umerewe neza, n'igiko gukora ugikora wumva ukunonotse.
Koga bituma umeregwa neza, bikakurinda inda.
Bishobora kugwanya indwara nk'izi z'ibyaduka twumve zakorera amacinya.
Mu gihe ukeneye nko kuruhuka urasinzira ukumva ntabwo ari mufise.
Karuka umutwe.
Mu gihe umuntu atagiriwe isuku mu mubiri wiwe ushusanga yari mu bandi bumva umenga afise iyindi odeur itari nziza, biradufasha cyane ko umuntu arahema neza muri we.
Kwisiga amavuta duhejeje kwiyuhagira ni nkenerwa kugira ngo uruhu rusubirane. Aho ni mu gihe tutorenza ubushuhe bw'amadegre 35 ku rugero rwa Celsius ku mazi twiyuhagira nk'uko abaganga babisigura. Ivyo dufungura birafasha kugira ngo uruhu bwago rushobore kwisukura. Akarorero ni vyamwa, imboga hamwe n'amata nkuko ikinyamakuru Destination Santé gica mu buhinga bw'ingurukana bumenyi kibimenyesha. Ugusinzira n'imiburiburi amasaha 8 ku munsi bihuruhu rwacu ubushobozi bwo kwisukura. Ugukingira umubiri wacu ubumara bubi byofatira kandi kukutawandika ko ibituma unyengetegwa nkuko ihuriro ry'abaganga bajejwe iby'uruhu SDV ryo mu Faransa ryabitohoje. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'akamaro k'isuku ry'uruhu, tega matwi itohoza mugenzanje Alain Yves Irankunda yagize mu gisagara cya Bujumbura. Alain Yves, ijambo ni kwa
isuku ryo ku ruhu ry'abato n'abisumbuye bo mu karere ka Nkenga Busoro ka komine Kanyosha mu gisagara cha Bujumbura riratosekara. Twabonye Ivan Ishimwe, umwana wa Immaculée Buyonga w'imyaka 6 afise ibihushi mu mutwe wose, ukwiyaga vy'urutavana ko ni nkurikizi. Claire Mugisha afise imyaka 7 avuga ko umwanya munini yiharagura mu mutwe kuko aguma babwa ukudafata neza uruhu kurukwegera indwara zinyuranye. Akarorero ni nk'urubandu twiboneye ku izosi ryari Duine Misigaro. Kubw'uyo mwigeme w'imyaka 16 rutegwa n'uko mukoga atinyukura bikwiye. Uruhu rw'abana rurabangamigwa bivuye n'uko rutagiriwe isuku. Immaculée Buyonga aratubwira uko bigendera abana biwe babiri.
Ku mubiri urumva akeshi kubera nyene usanga atasuku, urumva abana bategezwa kugira uruko barumeze nabi kubera isuku rike.
Isuku ryo ku ruhu rironekara bivuye kukoga amazi mabi. Umubiri wa Innocent Burikukiye urasamuka yiyuhagiye ayatemba mu ruzi Kizingwe ari mu karere ka Nkenga Busoro. Ukunywa amazi mabi ni nyendamuvano yo gufurutirwa ku ruhu. Melance Ndikuriyo atugira ko yama yavyimvye ku mugongo no mu maso. Kubwiwe bitegwa n'inzoka zo mu nda zimwaduka yihereje ibitagiriwe isuku. Mu gihe uruhu rutagiriwe isuku birabuzitiro. Twumvirize Victor Minani umuyabaga.
Ayo mazi mesi ntoga prema kubera mba narabimenyereye no kujya amasinge ama nkubu hakanitso bagishi.
Ukugabanya koga gutuma isuku ryo ku ruhu risubira inyuma. Innocent niyunge ko avuga ko umusu heze atoze umubiri wiwe ugira uduherehere. Vyongeye yiyumva ko umunuko w'icuya abira. Ukujuragirika ni nkurikizi y'ukudasukura uruhu. Claude Nduwimana atugira ko ataronka itiro ageze mu busaswa. Kubw'uyo muyabaga agahengwa karonka asohotse hanze gusama akayaga. Ingwara zo ku ruhu zitangura buhoro buhoro. Melance Ndikuriyo afite imyaka 16 twamubonye yiyaga avuga ati:
natanguye kuyaga kuboka ngumaniyaga gose ngumaniyaga mwijoro sinajyanye ariko aryo gusabinga ariko sinoga bubindi bica bimba gose haravyimba hakava amaraso.
Ukwitaho isuku mu koga kuratuza indwara zifatira ku ruhu. Arthur Ndikumana yemeza ko agitwararika ku neza y'amagara yiwe. Isuku yo ku mubiri w'umwana muto ryoshigwa imbere kukaba nkako bazi imbere mu babangamiwe n'indwara zo ku rukoba ku rugero rw'ibice 70% ku bwa Pamphile Bukuru ajeje igisata cyo kujijura mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanyikiza ruhonyanganda sida. Ugusukura ivyambagwa ni nkenegwa mu kwirinda indwara zo ku ruhu. Muganga Eli Mupera n'umuhinga yanonosoye ibijanye no kuvura indwara zo ku rukoba
cyane cyane kuri tujya duhuzu two munsi usanga tutaboneka kuko turabiriye ivyuya cyane bituma imigera igwirirana birenze.
Ikwiragizwa rya amazi meza be n'inyigisho zijanye n'isuku mu miryango nakamo gategwa ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonyanganda sida.
Ugukaraba mu minwe na cyane cyane mu gihe duhejeje gukora ku bikoko biturinda gukwiragiza ku mubiri wacu imigera y'indwara zitandukanye. Ibyo byoca no mu kwama twasukuye inzara zacu canke tukazica. Ukumutsa amazi munsi y'amano mu gihe duhejeje kwiyuhagira biturinda indwara y'ibimeme. ukwiyuhagiza uruhu rwacu amazi arimo ibyunyunyu bituma rutakaza amazi arurimo bikanashika rukanavyimba. Icyo twokwirinda ni ukwiyuhagiza isabune zikaze kuko zituma uruhu rwacu rukakarara. Icyo baye cyiza ni ukwiyogesha na ntaryo amasabune yakozwe mu bitegwa. Kugira ngo twumve neza ibijyanye n'isuku ry'uruhu, tega matwi ikiyago twagiraniye n'ujejwe igisata cyo kujijura abanyagihugu mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu. Pamfire Bukuru aganira na mugenzanje ara ivirankunda.
Pamfire Bukuru ndabaramukije.
Ndabaramukije.
Mufatira kuki mwemeze yuko isuku ryo kumubiri ari ikintu gishora guhanga amagara y'abantu umwanya wose?
Dufatira ku ngwara zifatira ku isuku rike ry'umubiri. Hari ingwara z'uruhu, hari ingwara z'uburire, z'amaso, n'inzoka nyene.
Mwagwe nimwibaza yuko vy'ukuri ico kibazo cyuko uburere bumwe mwe butagira amazi biza bisongera isibe kugira ngo iryo suku ryo kumubiri ntibere gikoreka bikwiye.
Uburere bwinshi ntibufise amazi meza kugira ngo izi nyigisho zikore n'urufatane rw'ubushikiranganji bisa byinshi bya leta. Abajejwe kwigisha iby'isuku bakigisha isuku, abajejwe guhimiriza kugira ngo abantu bayitabire ibigambi bagahimiriza. Twebwe tuvuga tuti aha atari n'imiburi yiburi nibayateke bayabirize bayica imigera.
Murafata none akanya mukumvisha abajeje kuragiza amazi yuko bikenewe.
Leta igira imigambi kabamwo intumbero zo guteza imbere amagara ya kiremwa muntu mu kumuronsa amazi meza. Dushimikira yuko ahatari amazi y'amabombo bo kwitwararika kuyasuku. Yego nibyo hari abantu badafise uburyo gukura bya binini biyasukura byitwa aquatabs, ariko amazi bayabirije imigere irapfa.
Hari umugambi none mufise wo gukwiragiza nk'ivyo binini?
Si umugambi worama mu gihe twakwama tubashirira ibinini. Ico ni kibazo cyane gihanze amagara y'abantu. Hari abantu baragwara mbandakara, baragwara ibihara, indwara zo ku ruhu nyinshi, za rutana, za karusi, ibice bya muyingo. Usanga abantu bagwaye indwara y'uburire. Turatunganya amasekeza yo gutanga imiti, tubahimiriza gukoresha isa utaronse isabune akakoresha umunyota.
Ndabakenguruke.
Nanjye ndabakenguruke.
Arakoze ara ive kuri ayo majwi n'icyo kiganira dushikirije. Tumira amate gato mukumviriza kano karirimbo katwibutsa ko amagara ari incungu. Abariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cy'ijwi rya Amerika. Uno munsi tukaba turiko tuyaga ku bijyanye n'akamaro k'isuku ry'uruhu. Waruka ntimurambigwe, gume hafi y'amaradiyo yanyu. Uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Muganga Anita Munyana rero ari hano muri studio zacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Bijya biherehere biza ku mubiri utigeze ugwara ukabona bikuje byose byo babituruka kutagira isuku.
Hari biherehere biza kuko hari ibintu bikabira hinduka mu mubiri cyane cyane ku bakobwa, niho bikunda kwibonekeza no ku bahungu. Iyo bageze ku myaka imwe imwe imibiri yabo irikira hinduka. N'ibindi biherehere biterwa nuko umuntu yambaye impuzu itagira isuku, usanga harimo ibihere canke impuzu yayanikiye ahantu hatameze neza imbere yo kuyambara, ugasanga ibiherehere bitewe nuko mwizo mpuzu yambaye harimo agakoko kagiye karamujya umubiri wose. Rero umuntu atanga kubyibona ko yo kwirukira kwa muganga kugira abaze ibyo ari byo.
Mbaza ndakwishura.
Hari abantu boga saa sita mu gitondo bakoga no ku mugoroba, mugabo bakagwara urubando n'inda mu mpuzu, bakongera bakagira imba mu mutwe.
Bikaba bimeze uko onye uwo muntu ahabaye nta suku ihari. Yaba ibyo biherere bitamuva ko izo nda zitamuva ko nuko isuku yaharara ibyo yambara aba ari ikibazo.
Mbaza ndakwishura.
Hariho abantu tubona ko bagira isuku ariko bigashika bakagwara indwara zo ku rukoba nk'akarorero ibiherehere byo mu maso, none byo bigenda gute?
Impanuro ya mbere nuko ubwa mbere yokwirukira kwa muganga cyane cyane abanonosoye ivyo ku rukoba kugira arabe igituma ivyo bihere biza. Yaba biterwa n'isabuni yoga, yaba biterwa n'ahaba. Murabona ko muri iki gihugu cacu hashushe cyane gose, aho usanga umuntu biri w'umuntu utavyakira neza.
Mbaza ndakwishura.
nko kumuntu atoga indwi zibiri zose zigahera atari kwaroga bishobora kumugirira ingaruka zihe
ingaruka aho bwa mbere ashobora kunuka ntagira umwegera bwa kabiri nuko ashobora kugwara ingwara zo kurukoba zandukira akaca yandukiza abo babanye canke mbere wenyene bikamumerera nabi
Rugamba rwa makinka yanje
Waruka nimurambigwe uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu umuganga Anita Munyana kugira ngo abayisiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze mu gace ka kabiri k'ibyo bibazo
Baza ndakwishura
nk'abanyagihugu dakunda gushikirwa n'inyigisho dijanye n'isuku ubona twakwifata gute
abagwayi batarabona n'abaganga habari habamenyesha kiyago bariko batanga inyigisho zitandukanye zo kubuzima bwa misi yose muri rusangi nta numwe atazi yuko isuku ihera kuri wewe koga neza kwambara impuzu zisukuye gukaraba imbere yo gufungura n'amazi n'isabuni ukwigumura ukuherere gufungura kose ukamenya kuteza kwigumura mu kanwa
mbaza ndakwishura
Iyo umuntu akaravya amazi meza atasabuni ubuhama burava ko neza
amazi ajanye n'isabuni hama umuntu akinyukura neza na cane cane mu ngingo zimwe zimwe z'umubiri niho amenya yuko isuku yarigize neza kuko yirongoroye abona ubucafu muvuyeko
mbaza ndakwishura
be ku bantu babatereka inzara byonone iki kubyerekeranye no kugira isuku ku rukoba rwacu
iyo rero izo nzara diteretswe agafungura ntazigirira isuku ugasanga niya karavye imbere yo gufungura ari bagiye gukuramo ubucafu muri izo nzara mumva yuko imfungurwa bari karafungura bari karazonona azishamo iyo micafu inzara zirabika ubucafu niyo umuntu aba ari karakora bisabwa rero yuko iyo ziteretse azigirira isuku na cane cane kuzogwamo neza kandi kenshi ku munsi
mbaza ndakwishura
nk'abadamu akunda gutereka imishyatsi ugasanga baramaranga nk'indwi zibiri batoga ajya ntacyo byonona none ku buzima bw'umuntu kubyerekeye isuku
mu bisanzwe baravuga yuko ku munsi umuntu yiyoze ategeza kugira isuku ku mubiri we wose muri rusangi bishitse uko agatereka imishatsi rimwe mu ndwi yame yoga iyo mishatsi neza akayishyiramo isabuni akayinyukira akongera akayumisha neza
Rugamba rwa makinka yanje
Ikiganiro nikira n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo rwaruka rumutura tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo
Baza ndakwishura
ku bantu boga yarya amasabuni yo kumesuza nabarya boga amasabuni yo koga isuku ryacu twese turi babiri riba rimwe
itandukaniro rirari nuwagenda koga isabuni yo kumesa cyakoze ibyombo izokonora umubiri wawe cyane cyane n'ukumeya ku mubiri wacu ugizwe n'ibintu bidukingira umubiri bitabona n'amaso yacu nico gituma rero umuntu ategerezwa kurondera isabuni nziza ashobora koga kandi ikamumera neza ku mubiri wiwe
Mbaza ndakwishura
Hariho abantu bamwe boga amazi akanya n'abandi boga yashushe n'uyuhe yoba ariko arakora ivyo yategezwe gukora mu kugira isuku neza umubiri wiwe
uko ari babiri bomi bako bakora ibitegekanijwe n'isuku kuko abaraya amazi akanya amazi ashushe yose ni amazi ibi bitandukanyije n'ubushuhe bwayo igikuru nuko aza koga akoga n'isabuni akinyukura neza akongera akirongorora n'amazi asukuye iyo ni isuku ribereye ku mubiri w'umuntu wese
mbaza ndakwishura
kangahe ku munsi umuntu yoshobora koga
mu gatondo avyutse murazi yuko umuntu yirirwa mu mitwinshi eka n'abantu kunyene birirwa bariruka hama no ku mugoroba uriko buratangura kwira umuntu akoga neza kugira akure ku bushafu yirirwanye
mbaza ndakwishura
Ngaho duherereye usanga atamabombo ahari tukagenda kuyora mu masoko nabwo twosanga twibaza ko turiko turagirira isuku imibiri yacu tugasanga noneho twaravyononye kurusha
ingaruka ziribonekeza ega muri yajya amazi habariho utuye kaduto duto umuntu atabona n'amaso yayo usanga dushobora kwinjira mu mubiri tugasinzika amagara yabo bana cyangwa uwo muntu ari karavyogamo nico gituma umuntu ashimikira asaba ati koga amazi meza asukuye amazi ya rusengo bibaye uko nta kibazo azogira azogira
murakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahayigwaruka n'ubunyene tumira mategato mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuga gati incuti n'amagara Jambo abanywanyi bacu Saidi Mukeshimana umunywanyi w'ikiganiro kira yatwandikiye avuga ati bise mama wanje agwaye kimirongo akaba yarafashe imiti biranka kwakira saba impanuro y'icokogwa kugira ngo akire muganga Anita Munyana duhere impanuro umunywanyi wacu Saidi
Saidi Mukeshimana iri kwinshi hariyo abafata imiti bigahera n'abandi babakeneye yuko bababaga rero kuvyerekeye umuvyeyi wawe urafata kanya mugende kuraba babaganga bita bashiyoje umushire imiti yafashe azoheza amenye ikintu nawe amwitwararika kugira ashobore kumukiza
undi munywanyi ni Nikodemu w'Ikarusi akaba avuga ko ashimye ibiganiro tumushikiriza arongera akabaza ati mbega itabi inkondo canke ubugoro byoba bitera kanseri murakoze muganga Anita Munyana duhera inyishu n'uyu munywanyi wacu agira kabiri
yasho gutera ingwara ya kanseri ubugoro nabwo nubwoko bw'itabi nabwo nyene buronona mu kanwa umuntu akagira umwuka mubi buronona amenyo
Turashimiye abanywanyi bacu batwandikiye twizera ko inyishu bahawe na muganga zigize icyo zibafashije kuko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahubwo aruka rutanga isiguro nyibutse abasokuru uno munsi uvuga uti akatagurutse nikamenye iyo bweze bikubwiye iki
bikubwiye iki
nukuvuga ko hari igihe ugenda nk'ahantu hama ukabona yo nk'ibintu utarusanzwe uzi ngahe iwanyu ugashuza ubizanye ini wanyu mvuye
bikubwiye iki
urashobora kugenda ahantu ugasanga nk'ibintu utahorubona iwanyu
bikubwiye iki
hari gihe nk'umuganga mu ntara ashobora kuvuga ati nzoda gusigura umugambi w'abanyagihugu we rero muri icyo gihe utaje kuvyumviriza ntuzoshobora kumenya nk'irikizi z'ingwara uzoshobora kugwara izaritswe
bikubwiye iki
ko umuntu atatembere ahantu n'ahandi yuko atoshobora kumenya imigambi iri kiraba hagati mu gihugu cyangwa hagati mu ntara cyangwa mu komine
arabitoye ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe muri kino kiganiro ndashimiye n'abagenzi banje Alain Yves Irankunda na Joseline Nduwayo bafashije gutororokanya amajwi ntasize inyuma na Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise icyo muterera canke mubaza twandikire kuri VOA Bujumbura byandike mu jambo rimwe @gmail.com Changi mutwa kure kuri 71 228 632 hamwe no kuri 76 944 460 kuri miko mwari kumwe na Diane Ndonse ndabasezeye ndabivuriza kugira amagara meza naho butaha
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Give you my heart.
Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care.
Thank you for listening to this program from the Voice of America.